или Нижвиди Америка. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti uduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane tariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2019 kuri mikro muri kumwe na Jeff Deniyongabo.
Twebwe tumva ko ibimenyetso bihagije bihari, abamwishe barazwi barahari, nimba batari muri South Africa hari amategeko mpuzamahanga ashobora gukoreshwa kugira ngo abo bantu babe bafatwa bazanwe ahangaha bakurikiranwe n'ubutabera.
Uyo ni Maître Gihana Kennedy ahagarariye umuryango wa Patrick Karegeya avuga ku rubanza rwerekeye ishywa ryiwe muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi 2013. Tubafitiye n'amakuru ku runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi rwemeza ko agahombo ari kanini ku bagendana ubumuga kubera ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International yo gukura karenge mu gihugu cy'u Burundi. Uravuga no ku ngwano yasubiye kwaduka muri territoire ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hamwe no ku kamaro ko kugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa mu gukinga indwara zitari nke. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
bakoze Fidele niyo ngabo ndamutse n'abaduteze amatwi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe CPI ejo kuwa gatatu niho yaca intege wahoze ari umukuru w'igihugu muri Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo mu kutamurekura n'inyuma yaho yejejwe ku byaha yagirizwa mu bwicanyi bwabaye muri Cote d'Ivoire. Abacamanza bari bemeje ko Gbagbo hamwe na Charles Bregude barekurwa inyuma yo kubeza ku bwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi bitatu bagirizwa ko boba barakokeje muri Cote d'Ivoire inyuma y'amatora hagati y'imyaka ya 2010 na 2011 igihe bezwa kamwemwe kari kose hanze y'inyubakwa ya CPI. Kandi umukobwa wa Gbagbo yari yavuze ko umuryango witeguye kwakira umubyeyi wawo muri Cote d'Ivoire nyuma y'imyaka indwi yaramaze mu munyororo, ariko abacamanza bahavuye baba barabangira kubakura mu munyororo mu gihe CPI kihweza ibyashikirijwe n'abadashigikiye ingingo yo kuwa kabiri yo kubarekura. Abacamanza bisigura bavuga ko mu gihe borekura abo bagabo babiri aribo Gbagbo hamwe na Bregude bashobora kutazogaruka kwitaba ubutungane mu gihe bazoba babakene. Umukuru w'igihugu cya Kenya aremeza ko agiye guhiga abakora iterabwoba bagabye igitero ku munsi wa kabiri Nairobi ku murwa mukuru. Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko abagabye icyo gitero bose bishwe, kandi agabisha ko leta yiwe igiye guhiga uwo wese yabigizemo uruhara. Igipolisi gishikiriza ko abantu bashika 21 bishwe muri icyo gitero cyatanguye ku muhingamo ku munsi wa kabiri, bakaba barimo abasomali babiri, umwongereza umwe hamwe n'umunyamerika umwe. Muhari w'iterabwoba Al-Shabab uremeza ko ari we wakoze icyo gitero cyatangujwe n'igisasu cyaturitse hanze ya banke mu nyuma kibandaniriza mu ihoteli yo muri icyo kibanza nyene. Abategetsi ba Kenya ariko ntibaremeza ibyavuzwe na Al-Shabab. Al-Shabab yarigeze kugaba ibitero nk'ivyo muri Kenya, harimo n'icyabaye mu 2013 mu kibanza kirimo amaduka menshi citwa Westgate Mall cyahitanye abantu 67. Ikindi cyo mu mwaka wa 2015 muri kaminuza y'i Garissa cyahitanye abantu bashika 148. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ejo kuwa gatatu yararokotse mu itora ry'abashingamateka ryo kumukurako icyizere inyuma y'umunsi umwe abashingamateka nyine banse umugambi we wo gukura Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya. Kumugumiza ko icyizeye bihaye Theresa May akandi karyo ko gusubira kurondera uwundi mukenyuro wo gukura Ubwongereza muri uwo muryango biciye mu mwumvikano n'abashingamateka. Theresa May afise gushika ku munsi wa mbere kugira zobe yashikirije abashingamateka uwundi mukenyuro. May yashikirije imbere y'iryo tora ku Bwongereza bushobora kuva mu muryango wa Buraya mu kwezi kwa gatatu itariki 29, kandi kuwo muryango ushobora no kongereza ikindi kiringo c'ibiganiro. Abafasha ba Theresa May bavuga ko azogerageza kugura umwanya no gusubira i Buruseli mu Bubiligi ku cicaro c'umwe bwa Buraya gusaba ibindi biganiro kuri ico kibazo. Inama ya unijajwa mahoro n'umutekano ku isi yaremeje kurungika abagenduzi 75 mu gisagara cha Hodeida kiri ku kivuko ni mu gihugu cha Yemen mu twigoro tw'amakungu two gucungera yubahiriza ry'amasezerano yo guhagarika intambara. Umurwi wa ONU utekanijwe kuzomara amezi 6 mu gisagara cha Hodeida bagiye gusangayo undi murwi muto warungitswe mu kwezi guheze. Ambasaderi w'Ubwongereza Karen Pierce w'intumwa zawo zateguye urwo rwandiko rw'icyemezo yavuze ko uwo murwi w'abagenduzi ari nkenerwa mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zishamiranye muri icyo gihugu zumvikanye ko i Stockholm mu Sweden mu kwezi guheze ni intumwa zaserukiye leta ya Abdurabu Mansur Hadi n'abahuti bayigwanya bahurira mu biganiro bishikiwe na ONU Stockholm, ibiganiro bya mbere bigamije kurangiza intambara igiye kukwiza imyaka 4. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu warigambye ko ari wo wagabye igitero cyahitanye abasirikare 4 ba leta z'umwe za Amerika mu buraruko bwa Siriya. Amerika n'abandi bafatanije mu kurwanya iterabwoba ku isi muri Siriya bavuze ko bagitorokanya amakuru kuri icyo gitero. Bivugwa ko abo basirikare ba Amerika bishwe n'ibisasu aho bari ku irondo mu gisagara cha Manjibe. Icyo gitero cyahitanye kandi abasivile 7 gikomeretsa abandi 9. Leta ya Kisilamu ivuga ko icyo gitero cyagabwe n'umwiyahuzi yiturikije ko ibombe imbere y'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga rwemeza ko agahombo ari kanini ku bagendana ubumuga kubera ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International yo gukura akarenge mu gihugu cy'u Burundi. Gasien Bizarigomba ayoboye urwo runani asaba leta gusubira ku ngingo yafashe kugira iryo shyirahamwe ryafasha cyane abagendana ubumuga risubire gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Muri leta y'u ndibo bamenyesha ko amashyirahamwe yose ategerezwa kwisunga amategeko y'igihugu. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nitwoshigikira yuko bakoreya ku by'ubwoko Handicap International yarerekanye yuko ryategereje kuguma mu murongo ryarimwe uko ari ishyirahamwe ryigenga.
Kasi yabize bigomba arongoye runani rw'abagendana ubumuga mu Burundi nashimye imvo zatumye ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International yihagarika ibikorwa bwataka ku Burundi yemeza ko iyo ngingo itavuye kuri iryo shyirahamwe yatumye ibintu byunyuka mu mibereho y'abagendana ubumuga n'amashyirahamwe bahurikiyemo. Bizarigomba yemeza ko uyo mugwi w'abantu ugiye kugira ingorane kubera ibyo iryo shyirahamwe ryahora rifasha ataho babona bizova.
Niko ni uhombo ku bagendana ubumuga bose, ni uhombo ku mashyirahamwe yose bagendana ubumuga kuko hari ibikorwa byinshi twakorana bigiye guhagarara kubiyakurikirana mu by'ubuhinga mu nyigisho izina ziriya. Ibyo byose ntibizosubira gushoboka nk'uko byahora bikorwa, ndetse hariho n'uburyo butari buke iryo shyirahamwe ryahora rifashije amashyirahamwe dukorwa two kwiteza imbere ntibizosubira kugenda neza. Ku biro by'urunani hariho uburyo bahora batanga bwa mu gutunganya ibyo mu biro mu kugura ibikoresho bya nkenerwa byihuta. Urumva ko ibyo byose ni ibintu duhombye kubera iyo gagwa igiryo shyirahamwe.
Uyarongoye urunani rw'abagendana ubumuga ahanura uwo mugwi w'abantu kutiyebura n'ugerageza gukora uko bashoboye kugira ubuzima bubandanye naye ingorane zo zitazobura. Biza bigomba gahumuriza abagendana ubumuga mu kubasaba gukoresha neza uburyo buke bafise.
Abagendana ubumuga bose bamaze kumva iryo yugagwa ry'iryo shyirahamwe babonetse ko bihebuye barerekana umwiheburo wabo, ariko twe twabaremesha tubabwira yuko bategereza kubana bamenya ko bazotegereza kuguma babaho babeshwaho n'ubumenyi baronkejwe babeshwaho n'ibikorwa bari bamaze gushyira mu ngiro bitari bike. Hanyuma ubwo buryo buke bahora baronka bagerageze kubukoresha neza ku buryo babandanya batera imbere kandi bamenye yuko no mwiyugagwa y'iryo shyirahamwe kandi yadushigikira cyane ko bategereza kubandanya barondera biga ingene bashobora kubandanya bakora n'ibindi bikorwa.
Ku bijyanye n'ingingo ya leta yafashe yatumye iryo shyirahamwe ryiyonjorora mu Burundi, urongoye urunani rw'abagendana ubumuga avuga ko izo ngingo zidafashwe umunyagihugu agasaba leta gutezura kugira ayo mashyirahamwe kirumara mu iterambere ry'abanyagihugu asubire gukorera mu Burundi.
Ingingo zarafashwe mugabo izo ngingo ntizifasha abanyagihugu ahubwo shigikiza gisongera isi yibe urabe ibikorwa abantu bahora bashigikiza abagenda no umuga n'amashiramu yabo muri rusangi ukabona bagiye gucyo no kuvuga ko izo ngingo twe turabona ko atazo zifashije abanyagihugu rero twosaba yuko bose biramwe bakiga izo ngingo kumbure bakisubira ko bagasubira bagatumira amashiramu yasubira gakora
leta y'u Burundi kuri ico kibazo ni ry'umunwa haba mu bushikiranganje bujejwe ibyayo mashiramwe eka no mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko amashiramwe ategereza kwisunga amategeko y'igihugu cyo Burundi Perezida Petero Nkurunziza kuri ico kibazo yashikirije ko kuza gukorera mu Burundi ni wisunga amategeko y'ico gihugu uba usubije ico gihugu mu bukoroni
amashiramwe y'abanyamahanga kisigura yuko ico leta mu yindi sireta mu yindi Nimuza mugira impuhwe ngo waraje gunishira hamwe washare bacha gusumba wewe uburundi no burundi ubiri no ubiri ufaransa no ufaransa amerika no amerika baje gusaba gukora kazi mu yucacu bakora bisunza amateka y'u Burundi none uwo muntu yobaje ngo ntakore izo amateka y'u Burundi numva ko ari ubukoroni buco bandana ukubahiriza iteka ry'u Burundi n'irya barundi nuko bisunga amategeko yabo rero ngaha mu mbere nta kinya kirimo kubijanye kubahiriza amategeko bende kuki none wewe uri mu Burundi yubahiriza uri mu gihugu cyawe umunyamahanga ntayubahiriza
amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi yahagaritse ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi 2018 mu kiringo cy'amezi atatu n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kubwira yisunga amategeko y'u Burundi ibijanye no gukurikiza ibitigiri by'ubwoko mu gutanga akazi muri ayo mashyirahamwe ibice 60% kw'ijana by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi nivyo byatumye ishyirahamwe Handicap International rikinjura inyuma y'ishyirahamwe ry'abashingwa amanza batagira imbibe avoka sans frontiere inkuru ziva mu bushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati zemeza ko gushika ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12/2018 ubwo bushikiranganje bwari bumaze kwemerera amashyirahamwe mpuzamakungu 88 kwijana na 28 yari yasabye gusubira gukora i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
muri Isanga Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngwano yasubiye kwaduka muri territoire ya Uvira lokalite ya Mubere groupement ya Kigoma hagati y'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bo mu mugwi Red Tabara n'umugwi w'ingabo zikekwa kuba ari zo Burundi zikorana na Mai Mai Kijangara Ninguru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedas Ngabo ari Uvira
Umuvugizi umutwe w'inyeshamba z'abakongomani za ISEL Union de Congolais Libre Bwana Muremera Alexi yavuze ko imigwano yabaye umunsi yatangiye saa 10 za mu gitondo ubwo inyeshamba za Red Tabara zifatikanyije na Mai Mai Kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya ISEL biri Kabere na Mubere Muremera Alexi agira ati
Izi tumetoka Kabere tukiwapiga
tukiwavanye Kabere tubarasa tubinjiza Mubere none tubagejeje mu murenge Post aho bari bashize ibirindiro byabo Bahunze berekeza kivuza mpegeri kandi twishemo 10. Ku ruhande rw'inyeshamba za Red Tabara zabwijwe rya Amerika yuko ziri kugwana n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FDLR hamwe na Mai Mai Kijangara kandi ko bafashe abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare 10 batakaje.
Barimo bambira ngo barirukanye ngo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu 10.
Barimo baravuga niyo wabo.
None se mwishaga ubangaye?
Ibenshi ntabwo ikigeze kuko kiri kuri. Nyera n'uko atagwana. Ndemera
gukeka cyane. Kandi mwafashe na barundi cyangwa na ba Mai Mai.
Na barundi batatu n'ingera.
Ariko umuvugizi wa ISEL Bwana Alexi Muremera akana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe kuko inyeshamba za Red Tabara zibivuga ahagira ati
apana watupige mbali sisi ni wakongomana halisi ISEL ni Union de Congolais Libre haiko warundi haiko FDLR ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo linatoka nchi jirani.
Oya oya, etu la wakongomani w'umwimerere isere ni nyumbe kongole libre, ntabwo ari abarundi cyangwa FDLR. Na wakongomani bagwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani bibeni mu misozi miremire n'imigufi ya territoire ya Uvira. Umuyobozi wa societe civile muri groupe Makigoma na Sange bwana Bernard Kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya Red Tabara ifatikanyije na Mai Mai Kihebe n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Mai Mai Kijangara. Bernard Kadogo umuyobozi wa societe civile muri Sange agira ati ejo bundi n'ingabo z'u Burundi zije ku butaka bwa Congo zifatikanyije na Mai Mai Kijangara Mbaja Kabere ko muri grupe ya Kigoma. Hari undi mutwe ufatikanyije na Mai Mai Kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nibwo baje kuzenguruka babo babatera none mu rukerera saa kumi n'imwe. Kugeza ubu amasasu aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri Sange na Kigoma. Ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Dieudonne Kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi, ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha. Yatubwiye yuko bataraganira na generali kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone. Mumenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshamba z'u Burundi za Red Tabara zigwanira ku butaka bwa Congo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa Congo. Vedatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ejo ku munsi wa gatatu muri Afrika y'Epfo, umucamanza wa sentare ya Ranbur ku nkengera z'igisagara cya Johannesburg yumvirije abashikirizamanza b'umuryango wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya. Umuryango ubaza impamvu urubanza rw'abikekwa mu iyicwa rya Karegeya rutaratangura. Abashikirizamanza bategerezwa gusobanura izo mpamvu. Umucamanza azotangaza ingingo mu ndwi itaha. Thomas Kamilindi yaganiye na Maitre Gihana Kennedy ahagarariye umuryango wa Patrick Karegeya muri urwo rubanza.
Umuryango magarariye muri uru rubanza usanga nta mpamvu yo kubanza kwereka ibimenyetso ubucamanza. Twebwe tumva ko ibimenyetso bihagije bihari, kandi ikintu cya kabiri abamwishe barazwi barahari. Nimba batari muri South Africa hari amategeko mpuzamahanga, hari amategeko y'akarere, hari amategeko y'iki gihugu ashobora gukoreshwa kugira ngo abo bantu babe bafatwa bazanwe aha ngaha bakurikiranwe n'ubutabera. Icyo ni cyo dusaba ubucamanza.
Ariko se ko ubushinjacyaha buvuga yuko uru rukiko murimo rudafite ububasha bwo kuvuguruza icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru wa Gauteng wanze kujyana ikirego mu rukiko?
Tweretse urukiko ko rubifitiye ububasha na kuno umucamanza mukuru n'ubwo ari wa Gautenge n'uwungirije umucamanza mukuru we ku rwego rw'igihugu niwe wandikiye umushinjacyaha wo mu karere ka Gautenge amubwira ko bagomba gukora inquest. Abihera ububasha n'amategeko abagenga nk'abashinjacyaha ba leta. So ariko twese tukavuga tuti iryo itegeko rigenga ubushinjacyaha umucamanza ashobora kuba yabo yamuvuguruza akavuga ko ashingiye ku byo teretse urukiko
ashobora kuvuga ko umushinjacyaha atakurikije procedure nyayo yo gukomeza uruki urubanza naho kugira ngo bace muri inquest. Nibyo ngibyo twasabye umucamanza kandi turumva ko azafata icyemezo kwa mbere saa yine zo muri South Africa, agafata icyemezo gifashe.
None se Afrika y'Epfo n'u Rwanda hari amasezerano yo guhanahana abanyabyaha bafite icyo ni kimwe cya kabiri. U Rwanda ku itegeko nshinga ribuza ko abenegihugu boherezwa mu nkiko z'ahandi handi. Muzabyifatamo mute?
Bashobora kuba badafite amasezerano yo guhanahana cyangwa ibyo bita extradition treaty, guhanahana abanyabyaha. Ariko niyo baba batayifite, hari amategeko mpuzamahanga bakwiyambaza kugira ngo u Rwanda rube rwasabwa kuba rwatanga abantu bashinjwa ibyaha na leta ya South Africa. Ikindi cya kabiri, nimba koko constitution y'u Rwanda ivuga ko koko ivuga ko abantu abanyarwanda bashobora kuba bakoherezwa mu bihugu kugira ngo babazwe ibyaha baba bakoreye muri ibyo bihugu, amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'akarere cyangwa n'ibi bihugu aho baba bakoreye ibyaha, hari amategeko yabo abashobora kuba bakoresha kugira ngo ibyo bihugu abo bantu bizashoboke kuba baza bakitaba ubucamanza bw'ibyo bihugu baba bakoreye ibyaha.
Ariko aya mategeko ntabwo arusha imbaraga itegeko nshinga ry'igihugu, kuko igihugu ni gifite ubusugire bwacyo, itegeko nshinga niryo riza mbere y'ibindi byose.
Ariko u Rwanda rwasinye kuri ayo mategeko mpuzamahanga kandi ni member wa international community, ni member w'amasezerano mpuzamahanga, ni member wa United Nations. Turumva rero ko ubundi amategeko local, amategeko lokali ntabwo arusha imbaraga amategeko internationale, cyane cyane ibyo bihugu biba byarasinye.
Mu magambo make rero, mwizeye yuko umucamanza azategeka ubushinjacyaha kugerageza gufata abo bantu?
Cyane rwose, bakora ibishoboka ibyo aribyo byose kubera ko ibimenyetso simusiga birahari byakozwe n'abantu bakoze anyete.
Bwana Gihana Kennedy, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane nawe rwose Thomas.
Icyo cya Colonel Patrick Karegeya yari yahungiye muri Afrika y'Epfo yakorewe mu cumba cy'hotel mu gisagara cya Johannesburg mu mpera y'umwaka w'2013.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Karyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isayinzwi gushika isayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandanya gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ukugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa birafasha mu gukinga indwara zitari nke, ariko igihe bidakozwe neza umuntu arashobora kuhagirira ingorane. Umwe mu banonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo bita kinesitherapeute mu rurimi rw'Igifaransa Deon Ndayishimiye arabitwiganira mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura.
Muri rusangi ukugorora ingingo biciye muri massage ahanini bikogwa mu gihe umuganga yifuza gususurutsa imitsi kugira ngo ashobore kuvura indwara kanaka. Ariko kandi Deo Ndayishimiye yanonose ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo, avuga ko inakenerwa cyane no mu gukinga indwara.
Iyo bishitse mu ntaro gumanye gukora imyimenyerezo ngororamubiri, massage iraheza ikaza kugira ngo bimufashe korosha imitsi no kumufasha gupfunya no kugorora ingingo. Ivyo muganga yamwakiriye ateza kubimukorera kugira ngo akinge igikebu, akinge kudadarara kw'amaboko canke kw'amaguru, vyose araheza akabimufashamwo akoresha umuti. Hari n'igihe akoresha amavuta bivanye n'ingene umuntu yamwituye yaje ameze.
Ariko birasaba ko uwifuza massage abanza kumvirizwa n'umuganga, kubera ko hari abo bitarekuriwe ko bayikoregwa nk'abafise indwara ya kanseri change abakenyezi bibungenze imbanyi itarenza meza atatu
uraheza ukamwumviriza ari gihe bisaba ko cyokoresha ibipimo ibi canke biriya tukarabira hamwe kwatangwara za kanseri uko biba bibujijwe ko umuntu agirirwa massage afise iyo ndwara hari habaza bibungenze ugasanga amezi atatu ya mbere naho nyine biba bibujijwe ko hari iyo massage bamugirira hariho umuntu aza kwitura nyine anavunitse akaba yayoberwe aho yaje kubyivuza kuko yateze kubanza gukoresha iradiyo ngo umuntu asuzume ko atavunitse muri akasanga yatembye akababara yaheza gushika agaca yicara iminsi itatu ine indwi igahera aca aza arirukanwa mu nzu ya massage hakumuvurwa rusange ahubwo uramuvunye gusumba hari habaza bafise ibibazo by'ikiguma kicunguruye kitarugara neza akababwira ati nungirire massage ngaho iruhande yaho numva nguma mbabara ibyo byose biba bibujijwe
nubwo hari amazu menshi akora massage Teo Ndayishimiye avuga ko ari igikorwa kisaba ubuhinga bwo mu buvuzi
ugasanga yagize ibirenge bibyimba kubera umuntu yamukoreye massage nabi n'ibindi kubera hari gukora massage ava ku mano aduga cye gukora massage ku buryo umuntu aba yarize uko hari byo guhotora umutsi kugorora kwita mu Faransa effleurage ibyo bita matapotement n'amapetrissage ni technique umuntu yiga uvuga uti umutsi ndawufashe gutya ndamumasanya utsa ngira bukebuke no mutsinda ngira ntarugira hagufi cyo cyose ukora ku mutsi w'umuntu cyabyifise ingaruka ku magara yiwe nico gituma rero novuga nti umuntu wese avuga ko agiye gukora massage yo kwitura abavyidiye babizi ari kwa muganga kabaza ubitarekinizi therapeute cyangwa kabaza abantu physiotherapeute bo bavyidiye bashobora gukora ibintu bidashaka gutera ingaruka mbi ku magara y'uwo mugwayi
ukugorora imitsi ari byo massage bikoregwa abantu bo kitandukanye babikeneye uyu yabinonosoye ari we kinesitherapeute avuga ko nko kubana ahanini baba bavukanye nk'umutsi ubudakora neza ku bantu bakuze naho uretse mu ntumbero yo kubavura bashobora kwikoregwa mu kibanza cyo gukora imyimenyerezo isanzwe kwinonora imitsi
iyo umaze iminsi udakora sport uhava wisanga ufise umubiri urushe uremerewe bivanye n'akazi kenshi usanga wakoze mu buzima bwa minsi yose ariko gisata cishira hamwe mu mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kirategekanya ko umuntu yogira imyimenyerezo iminota 150 ku ndwi bishoboka rero ugacana kubera akazi kagutwaye ntibigukundira ko uwo mwanya uronka kugira ngo ukore iyo myimenyerezo kugira ngo ukinde za ndwara zivumbuka ry'umurindi w'amaraso ama hypertension cyane iyo ndwara y'isukari cyane indwara y'umugongo igaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku isi yose muri ico gihe rero byasaba ko umuntu yitegekanya ruhira kanya c'imyimenyerezo igihe naho uwo mwanya utamukundiye akitura umuganga w'umukinezi therapeute
Deo Ndayishimiye abandanya avuga ko massage ikenegwa no ku bantu basanzwe bakora imyimenyerezo myinshi yo kwinonora imitsi kuko hari igihe bishika umutsi w'igihimba kanaka ukadadarara canke ku bantu bakarigwa n'ibinyanya hamwe no kubafise amaguru y'amaremerewe eka n'abageze mu zabukuru irabafasha kutagira iminkanyari I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Banyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havuga ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Njuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya aha niho bigarukiye tubashimye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.